rwose kuri radio yanjye Ijwi rya Amerika murakarama.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikire aya makuru. Umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda Karine Kanimba ejo yatanze ubuhamya muri komisiyon ishinzwe iperereza y'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Umutwe w'abadepite ashinja leta y'u Rwanda kumuneka n'akamashuka Pegasus, agasaba Amerika ariko gufunguza papa we.
I want to ask you what actions, if any, the U.S. government is not taking that you'd like it to take.
I just want my father home. I hope the U.S. government will do everything possible to bring him home before it's too late.
Fair enough.
Mu kiganiro yagiranye n'umwe mu badepite ati ndifuza ko papa ataha, ati kandi ndasaba Amerika gukora ibishoboka byose kugira ngo afungurwe atahe amazi atararinda inkombe. Ni Karine Kanimba rero, umukobwa wa Paul Rusesabagina, Rusesabagina ufungiye mu Rwanda. Abategetsi b'Uburusiya, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo baragenderera ibice bitandukanye by'umugabane wa Afrika, barashakisha amaboko mu rugamba rwo kurwana cyangwa se kurwanya intambara yo muri Ukraine. Muri kumwe na Thomas Kamirindi, mbahaye ikaze muri aya makuru yo muri aka kanya. Nk'ukorana rimaze rero kubibabwira mu ngingo z'ingenzi z'amakuru, abategetsi b'Uburusiya, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo baragenderera ibice bitandukanye by'umugabane wa Afrika, barimo barashakisha uburyo bashyigikirwa mu ruhande babogamiyemo bahagazeho nyine kubirebana n'intambara yo muri Ukraine. Nibyo Fidele Niyongabo watubwira.
Abitekereza ibintu bavuga ko abo bategetsi bariko bahiganira bikomeye igihagararo cyabo kuri uwo mugabane mu buryo bitabibonekeza kuva mu gihe cy'imishyamirano yari hagati cyahoze cyitwa ubumwe bw'abasoviet n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bariko bagendera ibihugu bitari bike byo muri Afrika muri iyi ndwi. Samantha Power ayoboye ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID yaragendeye Kenya na Somalia mu ndwi iheze. Ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Linda Thomas Greenfield azoja muri Ghana na Uganda mu ndwi iza. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov mu rugendo yagize muri Afrika mu Misiri, Congo Brazzaville, Uganda na Ethiopia yarondeye kwerekana ko ibihugu byo mu burengero bw'isi ari byo byagirizwa iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku isi, mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi byagirije Uburusiya ko buriko bukoresha ibifungurwa nk'ikigwanisho mu rugamba burimo navyo. Ku ntwaro ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, Uburusiya bwararondeye gushigikirwa n'ibihugu byo muri Afrika mu gihe cy'imyaka itari mike. Ivyo vyibutse igihe icyari ubumwe bw'abasoviet bwashigikiye imihari itari mike muri Afrika yagwanira kwikura ko intwaro za gikoloni. Mu rugendo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron arimo muri Afrika yagirije Uburusiya ko bukoresha televiziyo zabwo nka RT mu ntumbero yo gukwiragiza propaganda yo gushigikira ingwano y'Uburusiya buriko buragira muri Ukraine. Yagirije Uburusiya ko buriko bugira imbohe amakungu mu kuzibira Ukraine kugira ntishobore gushorera hanze intete zayo. Yasabye ibihugu byo muri Afrika guha umugongo Uburusiya.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri YouTube VOA radio yacu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping bavuganye uyu munsi kuri telefone mu gitondo kuri uyu wa kane nyine, ku byo abategetsi bo mu biro bya Presidence ya Amerika bavuga ko byari ibibazo bitandukanye birimo ibyerekeye ubukungu, umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byabo byombi ku bijyanye n'ikirwa cya Taiwan n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Fidele Niyonga baragarutse.
Ibiro vya President Biden vyatangaje ko abo bategetsi bombi bavuganye kuva igihe cy'isaha 2:33 yo mu gitondo mu masaha yo mu buseruko bwa Amerika. Umuvugizi wa President Biden ku bibazo byerekeye umutekano w'igihugu John Kirby yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatatu ko Biden ashaka kubona ku buryo bwo kubandanya kuvugana na President Xi buguma buhari kubera bikenewe. Yatangaje ko hari ibibazo bashobora gukorana ko n'Ubushinwa mu gihe hari ibindi ivyo bidashoboka. Uwo muvugizi John Kirby yavuze ko imishyamirano ku bijyanye n'igice kiba hari kiri mu manuko bw'Ubushinwa n'inyifato y'ubushinwa muri ako karere zari mu byari bitegekanijwe kuganirwa ko ku munsi wa kane. Ibiganiro hagati ya President Biden na Xi bibaye mu gihe umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi ashobora kugendera Taiwan. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Zhao Lijian yagabishije ku munsi wa gatatu ko bazokwishyura n'inguvu zikomeye cyane kuri urwo rugendo rwa Pelosi. Yamara Kirby avuga ko Amerika itahinduye imigambi yayo ku bijyanye n'ikibazo cya Taiwan kandi ko ivyo ari byo Nancy Pelosi azogaragaza.
Fidele Niyongabo, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti bamwanyiye mbibutse ko yingi yari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi kuri ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru ku biyaga bigari. Umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda Karine Kanimba ejo kuwa gatatu yatanze ubuhamya muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko ishinga amategeko ya Amerika Congress umutwe w'abadepite. Yabwiye abayigize ko leta y'u Rwanda yamwinjiriye muri telefone ikoresheje kakamashu bita Pegasus kandi banabikora no mu gihe yabagakorana inama n'abategetsi batandukanye barimo n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abashishikariza gufunguza umubyeyi we Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Karine Kanimba atangira amubaza igihe yamenyeye ko telefone ye ndetse n'iyamubyara we zashyizwemo akamashu ka Pegasus.
Nabimenye umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri Amnesty International yaje kundeba bamaze gukora ama recherche ku Rwanda niyo logiciel ya Pegasus yakamashu bavuga yuko bakeka yuko bashobora kuba banyumviriza bansaba gufata GSM yanjye ngo bakore analyse. Narabemereye bahita basanga barabikora basanga yuko Pegasus yari iri kuri telefoni yanjye. Noneho hashize amezi abiri tumenya yuko na mon cousin Jean Paul nawe bamubirije nawe bamushiriyemo Pegasus kandi ibyo byose byatangiye nyuma yuko bashiko u Rwanda rwashimuse papa wanjye. Rero nicyo gihe twarabimenye ariko twakomeje kuvugira papa no kuvugana n'abantu ku isi yose tubasaba ngo badufashe kumutabara. Noneho twaje kumenya yuko ibyo byose bakoraga byo kutwumviriza binyurana n'amategeko kandi ari ibintu bishobora kuzana consequences.
None niba ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe iperereza bifite ako kamashu ndetse hari n'ibindi bigo byakaguze, abakubwiye ko kashyizwe muri telefone yawe babwiwe n'iki ijana ku ijana uko kavuye mu Rwanda?
Leta y'u Rwanda niyo yashimuse papa wanjye, niyo yamukoreye iyicarubozo, ni nayo imufunze binyuranye n'amategeko kandi ni nayo isi yose irimo irasaba ngo bamufungure. Leta y'u Rwanda ni nayo twabonye analyse y'abantu bakoze recherche muri telefone yanjye basanze yuko adresse email bakoresheje kugira ngo bamfekte telefone yanjye niyo nako kamasho ni adresse email imwe yakoreshejwe kwa taka abandi bantu baba journaliste aba politiciens aba activistes bose bari relié ku Rwanda. Rero bashoboye gukora vuga yuko ari u Rwanda leta y'u Rwanda banshizeho iyo logiciel muri telefoni yanjye.
Wabwiye abagize iyo komisiyon yishinzwe iperereza ko nta munyamerika wavuga ko atekanye niba ako kamashu gakomeje gukoreshwa kandi nk'uko bivuga hakoreshwa amafaranga yavuye mu misoro y'abanyagihugu abo badepute bakiriye bate ukubona ibintu?
Abo badepute batangaye yukumva ko amafaranga ya imfashanyo bohereza mu Rwanda urwanda leta y'urwanda yakoresha kugira ngo bashimute abantu babavanye muri Amerika bakanayakoresha kugira ngo bumvirize abanyamerika kandi byo binyuranye n'amategeko ya Amerika. Amerika yatanze imfashanyo zirenga miliyoni ijana na mirongo itandatu umwaka ushize. Kandi rero abadepute twavuganye uyu munsi babaye byabatangaje kumenya yuko ayo mafaranga bayakoresha mu kugirira nabi abanyamerika, eko kandi bavuze yuko bashaka kongera gutekereza ayo mafaranga kandi bamwe bavuga ko byagombye guhagarara burundu.
Mbese magingwa ya waba wizera ko abategetsi ba Amerika bakumvise bakaba bagiye guharanira ko yagarurwa mu muryango we?
Yego cyane. Nk'uko mubizi muri genocide papa yarokoye abantu barenga 1,200 kandi muri icyo gihe nago yigeze ata espoir. Yakomeje kugira kumenya yuko buri munsi agomba gukora ibintu byose bishobotse kugira ngo ashobore abo bantu sibabice bakazava muri hotel bameze neza nta muntu batwaye ubuzima. Yakomeje kurisika ubuzima bwe buri munsi kugeza yuko genocide irangira. Natwe rero ntabwo tuzaperda l'espoir, tuzakomeza tumukorere kandi tuzi neza yuko leta ya Amerika yavuze yuko papa bamufunze mu buryo butemewe yuko agomba kurekurwa kandi nabo bazakomeza kushira pression ku Rwanda kugeza yuko barekura papa. Ubungubu tuzi neza ko papa azataha kandi tuzakomeza gutukorera kandi papa azataha.
Karine Kanimba, ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Venuste Nshimiyimana na Karine Kanimba. Karine Kanimba ni umukobwa wa Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina nk'uko mubizi ufungiye mu Rwanda. Kubyo rero Karine Kanimba yabwiye ijwi ry'Amerika, ijwi ry'Amerika irimo irashakisha abavugizi ba leta y'u Rwanda kugira ngo nabo bagire icyo babivugaho. Turacyategereje ko bahuguka, icyo bazatubwira tuzakibagezaho, ntabwo tuzakihererana. Ijwi rya Amerika. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi, Burundian Human Rights Initiative, BHRI mu magambo ahinnye y'Icyongereza, riravuga ko leta y'u Burundi yohereje ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi.
Iryo shyirahamwe ryatangaje ku munsi wa gatatu ko Burundi bwarungitse mu mpisho inteko amajana n'amajana n'imikangara y'imbonerakure mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'2021 kurwanya umugwi urwanya ubutegetsi Red Tabara. Ishyirahamwe Burundian Human Rights Initiative rimenyesha ko umugwi Red Tabara ari wo uronderwa cyane. Leta y'u Burundi ibona Red Tabara nk'umugwi w'iterabwoba. U Burundi buri mu nteko zo mu karere ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko byumvikanye ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka izo nteko zigejwe kurwanya imigwi itari mike iwanya ubutegetsi yagizwa ukwiyongera k'ubwicanyi n'uruhagarara mu buseruko bwa Congo mu bigeramira umutekano w'ibihugu bibanye. Ishyirahamwe Burundian Human Rights Initiative rivuga ko abasirikare amajana n'amajana b'abarundi n'imbonerakure zirenga 1,000 bavugwa ko barungitswe muri Congo kuva mu mwaka w'2021. Leta ya Burundi iguma ihakana ko ari ibikorwa bya gisirikare ikora mu nyegero. Imenyesha ko ibikora yisunzwe ibisabwa n'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko EAC, umuryango w'ubumwe bwa Afrika canke ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ishyirahamwe Burundian Human Rights Initiative rimenyesha ko abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bamaze ikiringo kirenga imyaka 10 bahiga imigwi itwaje ibigwanisho igwanya ubutegetsi ikorera muri Congo. Iryo shyirahamwe rikorera mu mahanga ritangaza ko ryatororokanyije amakuru yatanzwe n'abasirikare inshuti, abanywanyi b'umugambo uri ku butegetsi n'imigambo itavuga rumwe na leta. Yamara ntibashoboye kwemeza igitigiri nyakuri cy'inteko zarungitswe muri Congo cyangwa ibikorwa bya gisirikare byahakorewe. Naho ryamenyesheje ko umugwi w'abahinga bawo batororokanije amakuru avuga ko zinjiye muri teritwari ya Uvira inshuro 17 hagati y'ukwezi kw'icyenda k'umwaka urangiye n'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, hagati aho leta y'u Burundi irahakana aya makuru, avuga ko rero yohereje abasirikare bayo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya inyeshyamba z'abarundi zihafite ibirindiro. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Kuri wa kabiri umushikiranganje w'ukwivuna abansi no kwita habahoza ku rugamba mu Burundi yashikirije z'ubushikiranganje arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Alain Tribert Mutabazi yishimiye kubona igisirikare cy'u Burundi cyaterereye mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije, ukubikingira, gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukijejwe gukingira ku butaka bw'u Burundi no gukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na Centrafrica, iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri izo bihugu. Aje kwerekana ibyushanganje bwiba bwaranguye mu meza tataheze Mutabazi atwara ubushanganje bwo kwivuna abansi yishuye ku bibazo byamenyesha makuru. Icyaje bwa mbere n'icyerekeye abasirikare b'Abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa Kongo kuva mu mpera z'umwaka uheze baroye kugwanya imirwi y'inyeshamba y'Abarundi mu ntara ya Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo. Iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atangabo z'igihugu zarungitswe kuyirwanya.
Nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Kongo, kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kuba bitiranya ibi na biriya bafite impamvu yabo. Icyo tuzi gusa ni uko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi iterabwoba ya Rede Tabara na FNL yazabavemo.
Ariko bamwe mu bavyeyi babuze abana nk'uyu yaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ababo baguye muri Kongo bari mu bikorwa byo gukurikirana abarwanyi ba Rede Tabara muhari w'abarwanyi ufatwa na Leta y'u Burundi nk'uko iterabwoba. Uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe.
Na kamara amaze kuwutuma mu hano uwo muhungu wanyu turakizura n'abandi, ariko numvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama. Imbere yabo hahita iminsi ibiri itatu ine numva agakuru ati ngo barajaga cyane Kongo, hari abantu bariko baraja gukana muri Kongo baza kurwana ngo baze guhiga ngo abumuriro bitabara. Rero hageze ko cyahize ingata itatu umwana wanjye yaca indirimbo agikomera ashaba amarashimisha. Nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye namwihangishije jeje camhabwa n'agasura kiza ko nshinga ikiganza. Urumva n'akantu kabisa.
Eka n'uyu musirikare yatashimye ko umwidondoro w'umenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu karuhuko yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye Uvira muri Kivu y'amajepfo kurwanya Rwe Tabara.
Twasanze bazanye n'amashitingi aho batujabukanamo abazi koga baroga batazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi bajyana n'abamayimayi nyine baratudugana. Babaye ubwa mbere nanjye buze mu gihugu cya Kongo ahantu nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya Rukuko aho oye narakoreye cyane ntabwo je nari bwigere abukoroza mungende muri Kongo. Ni misozi gusa, imisozi ni myinshi. Abakongomani bamwe bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze kutubana n'amashegoshi baragize ubwoba bari barahumuka bamwe bamwe bajya gusega indaro.
Ibishyikirizwa n'uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na Bernard Kadogotondo umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaga cya Rusizi. Anuganuga ko hoba harakozwe amasezerano rwihishwa hagati y'ibisirikare bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC na FDNB y'u Burundi. Ukuniko ya vzigani juja Amerika mwigani rochihari
Kongo, sisi unavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya
Soga tuimbila kwa rama saezadano hagati gisi likare chubu rundi ni cha Kongo. Kuko, iyo miingie liba shaka kwa ya makula shirikuwa habona. Nicho gituma, iyo wabuga wa hakana kwa tagisoda chubu rundi kili muri Kongo. Hariko, uwe kui barabara ni mirega tanu ya Kongo, liba bukabu, ugera uvira ujanya lino barabara, aho icha hose ukere keza mumisozi usanga haru dabagi kwa barundi na banyarwanda imaji nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigabi barabara gusa. Ariko mu mihana y'amagrupe ya Kigoma na Bijombo n'ahandi hose hiyo mitumba n'uduce twiziziwe n'abagizi ba nabi nka Mayimayi na FNL hamwe rero n'abasirikare b'Abarundi kuko nabo barahashize ibirindiro byabo. N'ukuri ubundi ntibwohakana kuko abantu babonetse ku murango riva binjira byaranatangaje abanyagihugu cyane, ariko abantu bwaramaze gufuka umunwa. N'ukuri nta kinyoma kirimo na gato.
Naho Burundi buhakana ko atangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabwo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure kugira zoje mu nteko za EAC ziherutse kwemezwa n'abakuru by'akarere i Nairobi muri Kenya.
Imyiteguro y'abasirikare bazoja gufasha mu gihugu cya Kongo mu rwego rw'akarere ibice 90% baramaze kwitegura.
atarinze kugaruka ku biharo by'abasirikare b'Abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse cyangwa bagizwe inyagano mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cyakozwe kuri kimwe mu birindiro by'Abarundi bikomeye muri Somalia. Umushikiranganje mutabazi aje kwivuna abansi yavuze ko ibintu byasubiye mu buryo. Eroje urikana neza ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nk'uko mubizi abanyekongo bo mu ntara ya Kivu ya ruguru bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ingabo za Loni ziri mu mutwe wa MONUSCO, bavuga ko zananiwe kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa M23 kandi no guhagarika imyivumbagatanyo n'izindi mpagarara. Barasaba rero MONUSCO kwibavira mu gihugu cya Congo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije arabiganaho n'abanyekongo baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bakomoka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aribo Pasteur Seba Kiana na Jonas Kamanzi. Baravuga ukuntu babona iyo myigaragambyo n'umutekano muke mu ntara bakomokamo. Turatangirira kuri Pasteur Seba Kiana.
Iriya myiyerekano cyangwa iriya myigaragambyo ihari bahariya, so ni myigaragambyo nje uko nyibona, ni myigaragambyo ubona irimo abanyepolitike inyuma, kuko akenshi ugenda usanga imvururu ugenda usanga abanyepolitike bagenda bakananirwa gukora ibintu byabo mu buryo bakagombye kubikora, bagashaka kubishoramo abaturage akaba aribo bahura n'ingorane. So ariko ugize ngo urebe uburyo imyigaragambyo yakagombye gukorwa n'uko bagomba kuyitegura, nimba badashaka ko MONUSCO iva igomba kuva hariya, ntabwo MONUSCO iri kuri Goma gusa, iri mu bice bitandukanye, nimba ari abanyepolitike bari inyuma y'izo bintu bakagombye kubitegura imyigaragambyo ikaba mu buryo buri pacifique butari viola mbese hataremo violence, bakagenda bakigaragambya bagahagarara bagafunga imihanda bagahagarika ibikorwa kandi bigakorwa mu duce twose aho MONUSCO ihagarariye mu gihe batayishaka. Kandi ntabwo abaturage bagishwa inama mu makontra abariho hagati y'amasezerano y'ubwo butabazi tuvuge nka MONUSCO, urumva inteko ziragenda zikicara zikemeza bagasinya bakabona ingabo ziraje. Hari icyizere cyari cyari yuko MONUSCO hari kizamara, ariko ugize ngo urebe imyaka igize hariya, ugize ngo urebe na bajeti yayo, ugize ngo urebe na equipment ifite, urebe n'imbaraga ziri mu mitwe bahanganye nayo, ukuri kuhari. Ntabwo MONUSCO ubu nyine ikiri muri programme ya peacekeeping, iri muri reinforcement kuko irafatikanya na leta kurasa imitwe. Nta buryo bushobora kumvikana yuko imitwe iri hariya ishobora gukomeza kwafekta abaturage n'izo mbaraga zose bafite.
Icyo kivuga mushyana he, icyo kivuga kuri iyo myerekano nyine mushyana se ba kiana buramatari w'intara ya Kivu ya ruguru yateye akamu abo banyagihugu akabasaba ahubwo gushikira leta aho kuja eka gusambura no gusahura mu bibanza vy'izo nteko eka no kucicaro c'izo nteko. Iyo siyo ntumbero yari nziza.
Icyo njewe mvuga nuko abaturage biri abakoze byo kugenda bagatwika bakasahura iriya ni sabotage, kiriya ni igitero, ntabwo biri mu buryo bwiza bakagombye kubikoramo. Kandi abaturage bakagombye kubwira leta igasesa amasezerano ifitanye na MONUSCO, MONUSCO ikagenda. Kuko kuja hariya ku kigo cya MONUSCO gutwika amadrapo cyangwa gutwika amabuilding no gusenya biriya ni ibikorwa remezo z'abakongomani bariko basenya ubwabyo, kumva yuko nta shingiro bifite, ahubwo bakagombye gukora manifestation bakabwira leta yuko igomba gusesa ari amasezerano, bakabwira MONUSCO ikahava kuko nta kimaze.
Ku bwanyu none Seba Kiana, ikintu cyo tuma umutekano ugaruka muri ntara ni ikihe? Hariho inteko zizorungikwa mu minsi ya vuba, inteko zizorungikwa n'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri Afurika y'Amaseruko, izo nteko zo murabona ko zizogira icyo zikoze?
Ni biriya bibazo byose ugenda usanga abaturage aribo baba ba victime. Ese iyo nteko yo mu buseruko bwa Congo bwa Afurika, mbese tuvuge East Africa Community, ingabo zabo mbese zirashobora kugira icyo zishobora gukora? Ariko se nimba ibibazo biri hariya biterwa n'ibihugu bimwe muri bigizwe n'uwo muryango, ese uwo muryango hatabayemo uruhare rwabo bateza ibibazo banyiri bayazanira baziriya ntambara, birumvikana yuko umutekano wagaruka. Ariko ikibazo njyewe ndabona harimo ibyo byose byo kuvanga bakatikanye n'ibihugu bifite ukuboko kunini cyangwa aribo basebuja baziriya ntambara urumva ni game politiki zabikora ntaho bitaniye na biriya za MONUSCO ntacyo batanga.
Mushya ntahe Jonas Kamanzi ku byerekeye imyiyerekano n'uruhagarara eka ubwicanyi avuyemo n'ubwicanyi kuko amakuru ariko aratangaza bavuga ko abantu batanu bamaze kugwa mu myiyerekano y'abanyagihugu muri Kivu baja ku cicaro cishiramwe mpuzabukungu cyane cyane hari inteko basaba ko izo nteko zo kinjura iyo myiyerekano n'ubwo ruhagarara mwebwe gushika mu bibona gute.
Urakoze cyane munyamakuru Fred. Kongo intandaro y'ibibazo byayo ntabwo abantu bajya bayivugaho. Kongo kuva mu 1800 yari ifite umutekano kugeza mu 1994 Kongo nibwo akaduruvayo k'umutekano muke n'impunzi byatangiye. Ndababara cyane maze imyaka 10 mbabaye kuko abo mubaza bose ntibajya bavuga ku ntandaro y'umutekano wa Kongo. Iyo myigaragambyo iri hariya muri Kongo yo kwirukana MONUSCO ku butaka bwa Kongo, ntabwo MONUSCO ari yateje umutekano muke hariya muri kariya karere. Iriya myigaragambyo ntabwo yateguwe na leta ya Kongo. Iriya myiteguro, iriya myivumbagatanyo y'abakongomani yateguwe na leta ya FDLR. Kuko FDLR kuva muri 1994 yakandagira kuri buriya butaka, Kongo kuva mu 1800 ntiyigeze igira impunzi. Ku butegetsi bwa Mobutu bwose ntabwo Kongo yigeze igira impunzi nk'izifite ubu. Uba makambi y'u Rwanda ufashe Gihembe, Kibuye, Gikongoro, Butare, Mahama huzuye impunzi zahunze ziva ku butaka bwa Rucuro, Masisi, Karehe zihakuwe na FDLR. Iriya myigaragambyo iri kwayirukana MONUSCO ni ya FDLR yayiteguye, ntabwo ari leta ya Kongo yayiteguye. Kuko FDLR buri ya M23 ihanganye na leta ebyiri hariya.
Ayo makuru ya Kongo
igahangana na leta ya FDLR yashinze ubutegetsi hariya.
Ayo makuru ya Kurahe Mushya Jonas Kamanzi.
Ayo makuru aho nyakura niko bimeze kuko urebye Rucuro, Masisi hayoborwa na FDLR ni nabo basoresha. Ikindi amakuru nuko mpavuye vuba n'imyaka ibiri maze mpavuye, impunzi zuzuye mu makambi y'Uganda, izuzuye mu makambi ya Masisi, ntabwo ziyarimo. Ikosa wenda mumbabare navuga amakosa ane leta ya Kongo yakoze kandi gikomeje gukora. Nge ntabwo njya kubyu Rwanda, reka mvuge ku ntandaro y'umutekano mukeya na kaduruva guhara muri kariya karere. Ikosa rikomeye leta ya Kongo yakoze rya mbere niri n'ukwakira impunzi zivuye mu gihugu cy'igituranyi zikinjirana ku butaka bwayo intwaro, umutekano watangiye ubwo ubura. Ayo ni amakuru afatika. Abantu barishwe, inka zaranyazwe, abantu barahunze kuva icyo gihe kugeza n'ubu. Ikosa rya kabiri leta ya Kongo ikora kandi yakomeje no gukora ni ukwanga abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ntibahabwa agaciro, bagatotezwa, bakicwa, bakavangurwa. Kandi iyo igashaka kwirukana bariya baturage bari ngewe sogo ku Rucondo yari inyamitabo muri 1945 ava independent yabaye mu kwa gatandatu tariki 30 z'ukwa gatandatu mu 1960
ndabona kanya katujana katujanya mushyana he Jonas Kamanzi ndagusabe umpinishe ngufi
gukorwa Fred ntabwo ari leta ya Kongo yiteguye. Ni myivumbaga kwirukana MONUSCO hariya ugasiga FDLR kuri buriya butaka ni nko kwirukana umujura mu gihugu cyawe ugasiga umwicanyi mu gihugu cyawe.
None Mushya nae Jonas Kamanzi, ikintu kuri kubwanyu umubona icyo ugarukana umutekano muri jyantara niki mu kanya gatoya cyane?
Icyagarukana umutekano hariya mu magambo make ni ibintu bibiri. Nuko FDLR na MONUSCO byakwirukanwa muri kariya karere, FDLR igasubira iwabo mu Rwanda, impunzi ziri mu makambi ya Uganda, impunzi ziri mu makambi y'u Rwanda zigacyurwa zigasubira hariya. Icya kabiri nuko Kongo yashobora kubaka ubumwe imite y'abenegihugu nk'uko mu butu yari yarabikoze muri 1962 64 nyuma ya independence.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iki kiganiro cyose rero uko cyakabaye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu mu gice cya Murisanga. Maze rero ndabashimiye cyane rwose, mukomeze mugubwe na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.